I went at Jana Janara Abu Salam Abu Bakar is your Yamaka Chief Aremio Kikola Olusegun Obasanjo President of the Federal Republic of Nigeria Miline Zolora Chief Olusegun Obasanjo I am a Lozolo Magi Umado reform programs Nini Melai Aibu Munagiria Nenyege Kene
Baba
Bim Chukwe Meko Dimebo Yuku Yezi Bobulu Bulu Ike Mbanewi Onyo Mafulu Mwibonanya I never get belly. Oh, gonna go to Narissi. One name, Chief Doctor Alex. Even you should wait for me. I don't go on your mom with what you will be. Onye na pe lo gode la himma She doctor Jim Ita yi shoku mwa bodo Anya wuna waro ha Nenu bustet Onye ma Edi maka President of Senate Onwe nugu Chief Senator Kenun Namane Onyo machuku nyalindi wonine ni bodomu Chief Doctor Chris Ngige Onwa neti shashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash Onwa neti igbo nine buru Senator yo ye modi anadi oramma First woman senator in Igbo land Ugo shalacha de shejune no awanem Omo akachie Okoku afundi rokoku Mpondu nukokye zoi mama Kokye debu bene gade Kerimaka Chivu shido kolo Awe lugo Ezoi mama Image maker Gifted professional Princess.